или Нижните Америка. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kane itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Ubuyobozi cyo tubusaba kwamba ko bagira abacikirana. Ntiburanuke twaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo.
Gisubizo kiri hagati y'abakirisita babiri. Naho twebwe abacaho bato nta kibazo cyacu.
Uyo ni umunyarwanda hamwe n'umurundi baba mu mihana iri ku rubibe ibihugu byabo bisangiye bavuga ku migenderanire y'Uburundi n'u Rwanda bifuza kwisubira kunaguka kugira babandanye bahanahana ibidandazwa nk'uko byahora inkuru n'ayandi makuru tubafitiye kukamo ku Barundi bose bageze gutora ku gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri uno munsi wa kane kugira baze bitaba amatora y'ibwirizwa shingiro umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'Abarundi batunganijwe n'ishyirahamwe hashtag no kubiganiro Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yongeye kugirana icyegera cya Perezida Cyril Ramaphosa yagaruka ko mu kanya gatoya Rekari ko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana baramutse Aloyce umwanya ni wawe
urakoze Fidel ejo ku munsi wa gatatu bimukira baharurwa mu majana barakoze imyerekano imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israeli yo kwiyamiriza ingingo ya Israeli yo kwirukana impunzi z'abanyafrika bari muri ico gihugu amakuru dukesha ibimenyesha makuru bitandukanye byandikirwa mu gihugu cya Israeli avuga ko bamwe mu bimukira bari bitwaje ibyapa byanditse ko amajambo ashira mu majwi u Rwanda no kurusaba kutemera kwakira abo bimukira umunya Eritrea w'imyaka 29 azwi ku izina rya Thomas igihe cy'amezi amezi 11 afungiwe ahitwa Holote muri cyo gihugu cya Israel nyene yasabye leta y'u Rwanda kudatera umukono ku masezerano na leta ya Israel yo kwakira izo mpunzi yagize ati aho kurungikwa mu Rwanda nzokwemera kuguma mwibohero u Rwanda rubandanya guhakana ko rwasinyanye amasezerano y'ibanga na Israel yo kwakira bimukira b'abanyafrika Ile myerekano kuri za ambasade z'u Rwanda yo gusaba ko ico gihugu kitokwakira bimukira yari itekanijwe ejo nyine mu bindi bisagara birenga 15 ku migabane y'u Buraya, Aziya, Amerika ya ruguru. Imigambwe 10 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad yashyigikiye akamo kama sendika yasaba imyerekano yarahagaritswe ikiringo cy'amezi 2 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumura abanyagihugu iyo ngingo yafashwe ejo ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'umutekano muri icyo gihugu cya Chad Ahmad Mahamate Bashir kuri wa kane rero amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Chad arashigikiwe n'abahurikiye mu masendika hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kugira urugendo rw'amahoro ku murwa mukuru Njamena urugendo bitiriye umunsi wa kane kugaragaza akababaro twabamenyesha ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere guheze amasendika muri icyo gihugu yari yafashe ingingo yo guhagarika akazi ku bakozi ba leta ku ngingo yafashwe na leta yo kugabanya imishahara y'abakozi no kongereza amatagisi atozwa ku mishahara yabo icegera cy'umukuru w'igihugu muri leta zimwe za Amerika Mike Pence yashikirije jo kwa gatatu ari I Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani kw'igihugu ciwe leta z'umwe za Amerika kiteguye gushira ahabona ibihano bikomeye mu by'ubutunzi bitari bwigere bifatirwa igihugu ca Korea ya ruguru Pence yongeye avuga ko Washington igiye kongereza ingufu mu kuremera Korea ya ruguru ngo ivavanure na programa yayo yo kubandanya ikora ibirwanisho ruho nyanganda Pence ariko ntiyatomoye ivyo bihano bishasha Amerika igiye gufatira Korea ya ruguru mu mwaka uheze. Washington ibicishije mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarafatiye Korea ya ruguru ibihano by'ubutunzi inshuro zitatu zikurikirana. Tukivuga kuri Amerika kandi umunsi umwe imbere y'uko ibikorwa bya leta byongera guhagarara muri iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika, idongozi z'abasenateri ejo kuwa gatatu zarumvikanye guha leta amafaranga izokoresha mu myaka ibiri, ariko baba barabangira ku kibazo batarumvikana ko cerekeye abimukira. Ayo mafaranga arimo ayongerejwe ayakoreshwa mu gisirikare hamwe n'imigambi yo gufasha abanyagihugu ashika ku miliyaridi amajana atatu z'amadolari y'abanyamerika mu kiringo cy'imyaka ibiri. Abo barongoye abandi mu basenateri bariko biruka n'umwanya aho amahera yari yabaye arahabwa leta aherana n'uyu munsi wa kane nyene ku isaha zitandatu z'ijoro. Naho bumvikanye rero kuri amafaranga leta ishobora kuzohura n'ingorane nkizi mu mezi atari make ari imbere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze gubuza igwiranira ry'ibigwanisho by'ubumara mufunyafunyo ryatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko ririko ririga ku birego bigaragara biheruka gushikirizwa ko leta ya Siriya murambabarira yakoresheje ibirwanisho by'ubumara ku banyagihugu bayo. Mu ndwi ziheze leta ya Bashar al-Assad yarezwe ko yagavye ibitero ikoresheje ibirwanisho by'ubumara ku bayirwanya bari mu karere ka Guta ni hafi y'umurwa mukuru Damas muri ico gihugu ca Siriya.
Turagushimiye Aloys kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC numwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu atera kama Abarundi bose bageze gutora gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri uyu wa kane kugira baze bitabe amatora y'ibwirizwa shingiro yabishikirije cyo kwa gatatu mu nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura, aho yari yagiye kubasigurira ingingo zo mu ibwirizwa shingiro zahinyanyuwe. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye iyi nkuru.
Muri iyo nama yo gusigurirwa ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, abaserukira abandi muri komine Ntahangwa bafise ibyo bashima n'ibyo banegura. Nk'abakenyezi bashima ko iryo bwirizwa shingiro ribaha ibibanza biboneka mu nzego zitandukanye, ariko banegura ingene hari bamwe nk'abashinga amateka baguma ku ntonde ibiringo byinshi. Jean d'Arc Ngendakumana ahagarariye ishyirahamwe Onerope Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Ubu rero umukenyezi w'umurundi kazahari guhera ku bigeme b'abakobwa b'imyaka 16 murahamagawe, ntimutoreshe kuja imbere ngo ntibabashize imbere, ntimuzikumire itegeko mwajumvise babagarukiye, mugende mu mihana no kuri babandi barera abana abayaya. Uyu munsi mubarondere iyo bari nabo bagende kwiyandikisha bazofikirwa, ntimubashire inyuma. Kigira kabiri nashikiriza naho ngo atakizohinduka, nyabuna muraze murahindura uko abanyagihugu babatuma muri iyi migambwe. Mbega ni kuki batavuga ngo ibiringo bizogenda ukunuku, ugasanga wabaye umushinga amateka muri 2005, yabaye umushinga amateka muri 2010, yabaye umushinga amateka muri none ubandi bazogura gakoti ryari.
Umunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yishuye ico bivako, agasaba abarongoye imigambwe gukosora ibijanye n'intonde z'abitoza.
Iki kibazo rero ni Imana ari hakurikira imigambwe bari hano nibacumve izo ivande no mugambwe utegura intonde z'abitoza. Uwo mugambwe rero ugira akazi kamwe kakazokora kuko gatogwa, uzohava usanga abanywanyi barashavuye bace bakagikorosi bagira kuhasanze vyarugawe tugenda ahandi, kuko muri demokarasi abanywanyi bafite uburenganzira bwo guhindura. Umunyapolitika tubwengereye yoza araraba bakaza barasanga ikaya, niko ndavyiyumviyeho ko babivuze kubera ntazohava asanga abanywanyi biriwe barasabye cyane bakateza kurondera ahandi.
Iyo nama n'abavuka ko mine banahangwa ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati bwayitunganije buca kuri uwa kane hatangura igikorwa gihambaye mu bijanye n'amatora. Icyo nacyo nico kwandika abazoyitaba. Terence Ntayiraja atera kamo wowe safisi imyaka yo gutora kwitaba iryo yandiko.
Aha rero kubera icyo gikorwa gihambaye kandi gihambaye ubushikiranganje niyo hagati mu gihugu cy'ubundi gihugu burateye akamo abarundi bose gusidukana niyonka ku myaka yose kuva ku myaka 16 kuduga kubera ko urupapuro rwiyandikishije ko yakarata izo nakora mbere mu mashuri y'2020 biyandikishe atanu mavuyemo kugira ngo twitabe icyo gikorwa duhamagarirwa n'ibyo shingiro kandi cyerekana ubwigenge bw'igihugu kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwitorera amategeko cyangwa gutora abamurongoye.
Uwo yaserukiye ubwo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yagize n'icyo avuze ku bijyanye n'itangwa ry'amakarangamuntu. Ni mu gihe ari abanyamigambwe bidogera bamwe muri ba musitanteri ko bakoresha akamwana wa mama mu gutanga ikarata karangamuntu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba ababikora uko kubiheba.
Twarabaze kumva icyo kibazo na cyane mu banyepolitike babishikirije igihe twari ko turasangira ibyahinyanyuwe mu integuro y'ibyizwa shingiro bavuga ko hariho intego zimwe zitoroheza bene gihugu. Ubushikiranganje tuvugira baramaze gutanga amateka akwiye ku bajeje intwaro bababura amatari cyangwa bamusanteri kugira ngo borohereze uwo muntu wese akeneye karanga muntu kuko n'uburenganzira bwiwe kandi atandi mafaranga cyangwa ibindi fashorize kumusaba kuko igiciro cyacu kibisanzwe kizwi kucubahiriza kugira ngo ubwo burenganzira mu gihugu bafise aburonke atangorane maze aze yitaba amatora atagifashe na kimwe.
Kwigisha ego canke oya kubijanye n'amatora y'ibwirizwa shingiro ntiharagera nk'uko Terence Ntayiraja yabwijwe rya Amerika avuga ko abanyepolitike bazohabwa igiringo cyo kubikora kuzobirenga ko azohanwa hisunzwe amategeko. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatanguye umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'abarundi. Iryo shyirahamwe rivuga ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kwitaho impunzi zirenga 430 muri uyu mwaka w'2018. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Mu itangazo ryo shyirahamwe gitaye impunzi HCR ryashyize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shyirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shyirahamwe risaba abafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu cy'amavukiro. Byemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi 1,000,000 y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 430. Icyo gisata cya ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa byayakenewe. Ibice birenga 85% ku ijana by'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye byarahagaze hamwe hamwe, abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose, hakoziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shyirahamwe ribitanga. Kuva mu mwaka w'2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shyirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara. Abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu cya Tanzania nicyo cyakiriye benshi muri abo abarenga 250,000, hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 189,000, 44 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 61 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terrasse na Iraja wo mu bushikiranganje bw'intoragati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabwo gutera kamu n'abandi bose bari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo gene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha, kuko hari abantu umutekano baze turime twahiye gucasha no kuri turabahumurije. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byoroheza, mu Rwanda ntibaborohereza, batubwisha kuri kuko ushatse gutataje mu binyegero bihenda bikamugora gushika mu kwezi kwimwe twamaze kurakira bashika amajana atatu bavuye mu mahama mugabo baza batorose kugira uyu menye aca kwereka kije ku rashere iyo yaramuhaye n'undi ukari kibaza niba reke uko amaze kumutaka ngo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha n'uburenganzira bwiwe
umutekano wabo muri tegeko.
Hamaze kuza barenga 200 nta numwe bidoga murakoze.
Zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwiye ijwi ry'Amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke.
Uhunguka ni ugushaka k'umuntu. Ikintu ahanini dusaba ni ukuvuga mbere na mbere tukumva ko igihugu kiratekanye, hanyuma bakatwemerera yuko umuntu ashike mu gihugu. Icyo yari ni uko azabishikiramwo. Hariho nk'abantu turi kumwe n'abanyarugusu baturutse kuri Minisiteri y'u Burundi.
Urebye kujya kubona abantu baguma banyuruzwa hirya no hino uko kuntu wowe bakwiyumviye baba bakwishe wowe bakwiyumvira batari iterambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nyatadiswe nibyo uno muhiti gahagaze kuko ni wowe wunguka ata na kimwe uzokora.
NHCR ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza. Ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyarwanda n'Abarundi bari basanzwe bahanahana ibidandazwa mu mwidegenzyo bikaba bitagishoboka, babandanya gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukoze mu ntumbero yuko imigenderanire yosubira kuba myiza. Ni mu gihe hagiye kurangira imyaka itatu ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politiki. Mugenzi wacu Eric Bagiri w'Ubusa yagiye ku mupaka muto wa Manyoni uhuza Abarundi bo mu ntara ya Ngozi n'Abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara yo mu Manuko, araba uko imigenderanire yifashe.
Imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi birebana y'ingwe. Ibi byateye itose kara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze, byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iy'ibusamu izani ihagaze. Ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza Abanyarwanda n'Abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri ubu urujya n'uruza ntirugishoboka, ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku Banyarwanda.
Ikintu cyaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze guca imyenda ya sekeni
bavuga caguwa.
Ni rya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana, icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Twebwe twahombye, urabona barashobora nk'ibintu barjana nk'impene, ariko ubu nta mpene bakinyizana kubera bumva bahukaye. Shanghi bakazana nyine ibiribwa ntibikiza. Twarahombye rero nyine burusha tugura ibintu bihenze iwacu.
Tunarahombye urabona nk'ubuye umukozi no ndishisha ariko yafagenderana manigira ku mudogi ku mugaragaro.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari Abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye baremye isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda.
Nkanyine nyine ibyo nashoboye banguriye neza nyine sinidoga.
Bari
washoye iki uyu munsi?
Bari washoye iki?
Jenewe nashoye agace.
None kugira ngo muvi Burundi mugere i Rwanda bibasaba iki?
Biratugora nyine.
Bibagora gute dusobanurire?
Turi nyine badufata nyine iwacu nyine hari iwacu nyine. Badufata ngo i Rwanda nimuhare he kujya mu Rwanda. Turi nyine natwe nyine fara nyine yinda tukagenda.
Twebwe nyine turaza ahora ni bonera kure kabwira ati ndiko ndakubinda kumaha ni mundeke ndandanye bagira iki bashigiye bakakureka
ibindi bya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi ngozi ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi ku cyambu cy'amanyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkera gutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha
niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubireyo hanyuma rero tukabaha utujeto utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse ni ukuvuga ngo tumuha akajeto bakahasiga ibyangombwa n'irangamuntu noneho yaza gutaha akayifata agataha bityo tukakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi
uwo ni Bwana Jean Damascene Irenzaho umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Nyanza ku Gisagara aragaruka ku cyo bakorera abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda itoze karariye imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi nk'uyu wanyaruteja wemeza ko yakeshaga maramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi
ibari kwahagendaga bese giye nka cyane nakundaga kugirangura ibigori imbere none nka yanotse ibigori komba waraho hepfo mu turutse no kubaka inzu nibyo byanafashije urumva ko nakuraga ikintu gituma nibesha urumva ko kwahahombye ikintu kiri cyane nakuraga kugera ku mupaka
abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze abanyarwanda bati
ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana ntiburanuke tukaje tugenderana nkuko nabo baza tukajya tujya guhaha nkuko nabo baza baduhahamo numva ari byo byaba byiza
hari abana bacu hari uwifuza ku Rwanda rwagumye arufunze gutyo
abarundi nabo bati
undihisha mabo yaba twatemeranye nagenda ku mudoki mukuta ndihisha no mugutaha ndihisha
ikindi nyene nkubu namahero urabona iwacu yaciye aja hasi gore nkubagenderanye nkita bashobengera akaronka gaciro
kubyifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenza aho uyobora umurenge wa Nyanza na bati
nagira ngo ndi kibazo kikomeye ijwi rya Amerika ni mpuzamahanga mwakibaza abarundi cyane kutusha kuko twebwe nta kibazo twidufite ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda kabuga ati yo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampinda munca amafaranga mara utubuza kuza
umunyamabanga nshingwa w'ikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije ijwi rya Amerika ko kugeza ubu abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano abanyarwanda batambuka i Burundi bwanarenzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane
n'imigenderanire muri rusange urabona abarundi n'abanyarwanda uko duturanye nk'abavandimwe duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kubyagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo
abacururiza mu isoko rya Nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi
yaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nina bakakora ibintu nawe nta bintu bikiva i Burundi ngo birazine
mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata ibirayi ibishyimbo n'ibindi u Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yaduka bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza n'ingingo Bujumbura ishinga Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 na 2015 u Rwanda rwarumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana
igisubizo kiri hagati y'abaperezida babiri naho twebwe abato nta kibazo cyacu
akabagira ubusa ijwi rya Amerika imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugirana ibiganiro n'icegera cha Perezida Cyril Ramaphosa byatumye benshi bibaza ko yo bari mu nzira zo gutanga imihoho. Ramaphosa yatowe kuyobora umugambi uri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka urangiye yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro vy'ingirakamaro kandi vyubaka na Perezida Zuma. Yavuze ko mu minsi itari ya kure bazoba bagejeje ku gihugu ivyavuye muri ivyo biganiro. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umunyarwanda Joseph Twahirwa amaze igihe muri Afrika y'Epfo akaba mu gisagara cya Cape Town yatanguye amubaza inkomoko y'ibibazo Zuma abandanya guhura navyo.
Iyo witegereje neza usanga ikibazo ari urusobe ntabwo cyoroshye na gato gifite amapfundo menshi urabona Perezida Mbeki wariho mbere umwe Zuma yasimbuye niba mwibuka neza muribuka ko ishaka rye ANC ryamuhamagaye akavaho atarangije term ibyo byatumye agenda nipfunwe ku buryo niba wibuka neza nawe yari yashatse kwirukana Jacob Zuma wari umwunganiye ari vice president hanyuma ubugombeki yaragiye ariko mu kugenda kwe yagiye akubita agatoki kandi nkaba nkeka ko ari mu bantu nawe bagiye barya runono uriya Jacob Zuma avuga ati nange nza azaza nk'uko navuyeho ubwo rero umuntu yagukurikira ntabura kubona amakosa rero nk'umuntu wabaye perezida w'igihugu afite abantu benshi akorana nabo afite abantu bamwemera bafatanyije rero bagiye babona amakosa kandi kuko amakosa arahari ipfundo rya kabiri urabona uriya muryango witwa BRICS hari China hari Russia hakaba na South Africa na India bashyizeho umuryango nyine wo kwiteza imbere hanyuma bagerageza no gushyiraho banki iyo banki ukabona ko ihangayikishije abantu bagendera kuri Banque Mondiale na IMF abo rero nabo bo kuri yo block ya IMF na Banque Mondiale biriya bihugu bya West byakaje umurego mu kurwanya ibyo bihugu mvuze ipfundo rya gatatu ni ruswa yagaragajwe n'uriya mudamu Madonsela wari ushinzwe public interest hanyuma uwo Madonsela yakoze raporo avuga ko habaye icyo bise state capture ni ukuvuga ko igihugu mbese cyaguzwe cyangwa se cyafashwe bakavuga ko bari abahinde b'abacuruzi b'abanyemari bitwa ba Guptas ko bakoranshye mbese ruswa yabo igiye kurinda muri iki gihugu ndetse berekana ko nta muntu ubona umwanya mu butegetsi bw'igihugu atabanje kubanyura
ikigaragara nuko hagati mu ishyaka barimo kugerageza ko Jacob Zuma yavaho yeguye ibyo biganiro birakomeje hagati ye ndetse na perezida w'ishyaka ANC Cyril Ramaphosa ibyo biganiro murabona hari icyo bizageraho ku buryo yakwegura ku giti cye igihugu kigakomeza nta kibazo kibaye
ndakeka bishoboka kuko burya ishyaka ryabo ni ishyaka ririmo abantu b'inararibonye ku buryo mbese urebye natwe abanyarwanda twari dukwiye kubigiraho bafite maturite politiki ndakeka ko rero uko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo vuba ahangaha byaba ari ukumvisha Jacob Zuma kwegura ntihabe umuvu w'amaraso utemba yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya uretse ko ntabikeka ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka
abantu bakwibaza ko n'ubusanzwe yari ari muri manda ye ya nyuma kuki batategereza akayisoza
fondo nakubwiye nyine hari les acteurs hari abantu nakwita les acteurs principaux nyine bari basa nk'abari kwenyegeza umuriro abo bantu rero biragaragara ko bafite imbaraga nyinshi bafite imbaraga bashyizemo amafaranga bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo Jacob Zuma atazarangiza manda nawe uburyo bitaboneka nibyo byinshi kandi nibyo bihindura ibintu cyane
hanyuma se ubona ari ingaruka bizagira ku ishyaka riri ku butegetsi ANC mu matora y'umukuru w'igihugu ataha
byanga byakunda bizagira ingaruka nuko andi mashyaka ashobora kwihuriraho akavuga ati biragaragara ko mwarimitse umuntu wazanye ruswa mu gihugu ibintu byageze wa Ndabaga none muri kampeni bakavuga ati rwose nyamuna ANC muyiveho nta kishoboye nta kintu kizima izatugeza ibintu nk'ibyo nyine cyangwa se akabishobora kuzabona amajwi menshi kubera nabo bavuga bati dore mwatugaraga ko twanze kuvanaho Zuma none twamuvanyeho bigaragara ko twe rwose dushaka ko igihugu gitera imbere bakumvisha abaturage ko rwose rikiri ishyaka rikomeye ryo kwizera
Joseph Twahirwa umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Afrika y'Epfo kabukurikiranira hafi politike y'icyo gihugu ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha Radio rya Amerika
murakoze cyane
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye
mwakoze kudutega amatwi mutangwe mu biganiro byacu ikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.